VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti namwe bagenzi mwese turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri no saha y'uno munsi wa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Kuri micro muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Mbuganye bigerekeye umutekano aho nyenetwa mu kwigihugu. Yamubwiye yuko umutekano ugenda wiyongera cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na mu gihugu cyose.
Uyo ni Gervais Abayeho, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku rugendo rw'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon mu Burundi.
Ibyatangajwe yuko Nkurunziza yemeye ibiganiro, yemeye kurekura abanyororo. Ibyo twebwe ni byiza ku matwi, ariko tuzobyemera tubibonye.
Uyu nawe ni Leonard Nyangoma, umukuru w'urunani Senared, urunani rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi, avuga ko vyashikirijwe mu nama hagati y'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon na President Petero Nkurunziza. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru avugwa ku Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yemeye kurekura abanyororo bashika 2000. Ivyo yavyemereye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon igihe yamuha umubonano umukuru wa ONU mu rugendo rw'iminsi 2 yaramaze mu Burundi. Yavuze ko abanyepolitike harimo na President Pierre Nkurunziza biyemeje kuja mu biganiro bidakumira. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Inyuma y'isaha imwe irenga gato ariko abonana na Perezida Nkurunziza, Ban Ki-moon yavuze ko bene umukuru w'igihugu bayaze bumvikana kandi ko hari vyavuye mu mbonano wabo. Yibukije ku Burundi buri mu ndyane kandi ko atakaryo ko gutakaza kakiriho. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije kandi ko abantu barenga 240,000 bahunze igihugu baja kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Yamenyesheje kwishira hamwe mpuzamakungu ONU ririko ryita ku rutare kugira ngo haboneke umuntu uciye mu nzira y'amahoro. Ban Ki-moon yanavuze ikintu cyamuhaye umwizero.
I was very much encouraged that the political leaders, whether they are sitting in government ruling party or opposition,
natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambwe uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na President Nkurunziza. Nivyo yanyemereye nyene. Imboneza z'abanyepolitike b'Abarundi bategerezwa gufata ingingo za politike n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu. Umukuru w'igihugu yashimiye Ban Ki-moon, anibutsa ko Burundi bufashanya na ONU mu bihugu bitari bike mu kurondera amahoro n'umutekano nko muri Somalia, Centrafrique, Cote d'Ivoire, Sudani y'Amajepfo n'ahandi. Perezida Nkurunziza yanabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu byo yaganiriye n'utwara ONU.
Ibyo badusabye gukora bijanye n'ubukorana bije n'agateka kazi na muntu, mu bijanye no kugwanya iterabwoba, ari kandi bijanye no kugwanya ubukene, ari bijanye kandi n'indi migambi Abarundi twumvikanye n'abasanzwe badushigikiye kandi n'ishamuza amafungu ONU ririmwo. Twasabye kandi yuko twofashanya mu bijanye n'ibiganiro hagati y'Abarundi. Burundi n'ishamuza amafungu turahuza cyane ku bijanye n'ibiganiro hagati y'Abarundi, kuko iyo bafashe 2008 irerekana neza yuko ibiganiro by'Abarundi bisa guhuza Abarundi mugabo abafise ibikorwa bihungabanya umutekano kwabo batarimo. Ibibazo biri hose mu Burundi, muri Afurika, muri Amerika, ku isi yose biriho. Icyo tuba tuvuga yuko rero ugufashanya hagati y'ishamuza makungu ONU bizodufasha kubana dutora umuti ibibazo dufise.
Muri uko gufashanya, Perezida Nkurunziza yafashe ingingo yo kurekura abanyororo n'imiburiburi 2000 nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Yemeza ko afite icyizere ko n'izindi ngingo zizofatwa.
President Nkurunziza told me this morning that he will release
Perezida Nkurunziza yambwiye muri iki gitondo bagiye gufungura n'imiburi iburi abanyorora ibihumbi bibiri. Nashimye cyane iyi ngingo, ariko nizigiye ko n'izindi ngingo zizofatwa. Iyi ni intambwe itera intege, ariko nk'uko nabivuze nizere ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa.
Additional measures will be taken.
Mu byavuzwe hari icyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije Ban Ki-moon amusaba kugikurikiranira hafi atarya umunwa.
Twanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere, twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu gitubaniye nabi, twavuze ko dufite ibimenyetso, ibyemezo by'uko badufashe naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke, abanyarwanda nabo baturande neza kuko twanyu kuva kera.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe bubaye bugira kabiri intumwa za ONU ziza mu Burundi, Ban Ki-moon yaraje inyuma y'intumwa z'akanama kawundi kajejwe amahoro n'umutekano ku isi zagendeye Burundi mu kwezi kwa mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riri mu mashyirahamwe yafashije cyane kugira ngo haboneke amasezerano ya Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ayo masezerano yatumye hahagarara intambara y'imyaka irenga cumi yahitanye abantu barenga ibihumbi amajana abiri ufatiye ku matohoza y'abahinga mvamakungu. Eloje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloje uri kaneza. Tukivuga kuri urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon, mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gervais Abayeho, amubwira ko muri rusange urugendo rwa Ban Ki-moon rwagenze neza.
Rwagenze neza cyane, avuganye ibyerekeye umutekano, aho nyine twari mukuru w'igihugu yamubwiye yuko umutekano ugenda wiyongera cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na mu cyose. Hanyuma kandi bavuganye ibyerekeye bya byago bihuza Abarundi, nk'uko mubizi byamaze gutangura mu gihugu hagati, kandi bigiye gutangura gusubira gutangura kuba mu hanze y'igihugu ku badashobora kubikurikiranira ngaha mu Burundi.
Mukuri ivyo biganiro nyene amakungu eka umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon, Leta Zunze Amerika eka n'ishyirahamwe rya Afrika risaba ko ivyo biganiro bitokumira umuntu n'umwe. Muvuze ko bizohuza abarundi bose, murashaka kudusobanurira hariho abarundi batazobitumirwamo?
Umukuru w'igihugu yasiguye yuko bwa mbere na mbere cy'abantu bakwiye gutegera n'uko ibyago biganiro n'iby'abarundi, kuko nibyo ibibazo bivugirwamo biraba, nibwo nyine biraba. Yavuze ati igihugu cy'u Burundi ubu kirimo abantu bashika hafi miliyoni cumi, ati murumva rero yuko ahanini abarangwa n'ibyo biganiro ari abarundi ubwabo. Ati abari hanze nabo, ati abantu barakunda kwibaza yuko ari abo bagiye ejo bundi aho igihugu kigiriye mu ngorane. Ati abana hasi abarundi batangiye kujya hanze mu myaka ya 60, ya 70, ya 80 n'indi myaka yakurikiye bivuye cyane cyane ku politike, ku mvo z'ubutunzi, ku mvo z'imibano. Ati abo bose bashika amajana n'amajana, ibihumbi n'ibihumbi, bajya bita diaspora mu Gifaransa. Ati abo bose barafite icyo bazoshyikiriza, barafite intererano bategereza gutanga muri ibyo biganiro.
Ibyo biganiro bizogenda gute? Bizoba bitunganijwe nande?
Ibiganiro wowe afite icyo aterereye, aba uri mu gihugu hagati cyangwa uri hanze y'u Burundi, azokumvirizwa hanyuma. Ibyo bibikirizwe abarundi bamwumvirize, bumve yuko ari ibyiyumviro birace bifasha u Burundi gutera bitere, haba mu bya politike, mu by'ubutunzi, mu by'imibano, mu by'intwaro rusange n'ibindi.
Hari urutonde rw'abategetsi 15, abanyapolitiki 15 bari batangiwe imitahe yo guhagarika. Iyo mitahe rero yarafuswe. Murashaka kutubwira abandi banyapolitiki mwibaza ko batarekuriwe kuja mu biganiro, nk'uko bivugwa ko hoba hariho abagize uruhara muri kudeta n'abagize uruhara mu myerekano yabayemwo ubwicanyi? Murashaka kutubwira abo bandi batatumiwe muri ivyo biganiro ni bande?
Ivyo tubwa mbere nyene twari mu gihugu bivuga, tubwa mbere Leta y'u Burundi bivuga. No kuvuga yuko nk'uko ingingo yafashwe na kakanama kadeze amahoro n'umutekano ka ONU, ingingo yafashwe tariki 12 z'ukwezi kwa munyonyo mu mwaka uheze, barasigura neza yuko ibiganiro bizohagarikirwa na Leta y'u Burundi, bikabera mu Burundi, bigashobora kubera hanze ku bafite amakenga yatangiye ku buryo badashobora gushika mu gihugu, kandi ko ibyo biganiro bizohuza abatagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi cyangwa abatagirizwa gutunganya imigumuko mbere nk'uko nkuko mubizi yahitanye n'ubuzima bw'abatari bake atabo rero ntibazaba batumuye muri ibyo biganiro n'uyu munsi rero nyanitwara mukuru w'igihugu yabishimikiye ko aho yariko ahura n'umunyamabanga mukuru wa ONU naho babonera ngahe gutumbura
abatavuga rumwe na leta cyane cyane abari muri senarede mu hari senarede bavuga ko ivyo atari biganiro mubabwirike
ivyo oho yaratsinzwe ubutungane nibo bazi bati uyu u ari muri uyo mugwi w'abagirizwa 2002 twibaza yuko ivyo yatwebwe ntidushobora kubizamo cyane ngo tubisigure rwose mugabo abagirizwa yuko nk'uko nari mbeze kubivuga yuko bashatse gutembagaza ubutegetsi cyane ko bagiye gutunganya imikumuko yavuyemo ingorane zikomeye cyane muri iki gihugu ko abo badashobora gutumirwa muri ibyo biganiro.
Ibiganiro mwavuze ko bizohuza abanyapolitiki bo hanze byo bizotangura ryari icyo gikorwa kizorangurwa ryari
bariko bararaba ku rwego rwa leta n'abafasha abarundi kugira ngo ibyo biganiro bisobore gusubira gutangura twibaza yuko bitazofata igihe kirekire bitarasubira gutangura ibyo rero tuzobimenyesha amakungu n'abamenyesha amakuru barimwo aho twumva yuko atangorane zirimo.
Ingingo yo kurekura abanyororo 2000 izoshirwa mu giro ryane
n'ubu tuvugana ishobora kuba yatanguye gushirwa mu ngiro mu bushikiranganzi budezwe ubutungane mu babaze barashobora kubaha iyo bigeze navyo nyene nyanatwara mukuru w'igihugu yabishikirize uyu munsi mugabo ingingo yari yafashe aho yashikirize ijambo abarundi n'amakungu ku mpera z'umwaka itariki 31 z'ukwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze yari yavuze yuko abanyororo bakatiwe hariho abagiriwe ikigongwe mugabo hariho imigwi y'abatari muri uwo ya iyo ngingo yerekeye
ikindi kintu umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yashikirije umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamahanga Ban Ki-moon ingingo yerekeye uruhara rw'u Rwanda mu mutekano muke wa Burundi mashaka kutubwira amajambo make ubutumwa yashikirije umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamahanga
yavuze ati twebwe turafite ibyemeza yuko kiriya gihugu kiriko kiratera ingorane zikomeye z'umutekano ngaha muri iki gihugu ati rero twebwe icyo dusaba amakungu dusaba ishyirahamwe mpuzamahanga ONU nuko badufasha kumvisha u Rwanda yuko ibyo bikorwa bigayitse icyo gihugu cyobireka hanyuma abarundi tukaba mu mahoro tukishyira tukizana tukajya ku bikorwa byacu by'iterambere ati mbere twebwe kubitwerekeye nta ngorane twari dusanzwe dufitaniye na kiriya gihugu ati rero mudufashe amakungu murabe yuko mwagerageza kubumvisha yuko ibyo bikorwa byohagarara.
Gervais abayeho umuvugizi wa Presidency Burundi murakoze cyane gose ku kanyama duhanye
murakoze namwe
arakoze cyane Frederic Nkundikije ku cyo kiganiro na Gervais abayeho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyashikirijwe mu nama hagati ya Perezida Pierre Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nyene mugenzi wacu Frederic Nkundikije yongeye avugana na Leonard Nyangoma umukuru w'urunani Senared urunani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi
umuhari sinarede kiriteka twashimiye yuko umunyamabanga mukuru wa ONU yashoboye kugendera Burundi kugira ngo naho yamaze akanya gatonya ayiyumvire inkuru z'imvaho yubiriko yamabi n'amahano abarundi bari kubara ko buregwa n'ubutegetsi ibyo ibyatangajwe yuko Nkurunziza yemeye ibiganiro yemeye kurekura abanyororo ibyo twebwe ni byiza ku matwi ariko tuzovyemera tubibonye imvugo izobe ingiro kuko muri ibyo turamaze kubona yuko aramaze kuvyemera mugabo hagize imbere akihindukiza mu ijambo mu bisanzwe umugabo nihindukiza mu ijambo yihindukiza mu kirago
hari n'ingingo mushyana y'inyangoma zafashwe ejo bundi zo kubakura ko imitahe yo kuba hagarika mu bihugu murimwo abategetsi bashika nka 15 iyo ngingo mwayakiriye neza
iyo ngingo mu byukuri twarabyumvise ngo yuko hari abantu 15 bakuye ko wa mutahe kuwakurikirana ubwa mbere icyo no bivuga yuko nuko byari bintu byo guhuma amaso amakungu n'abarundi ndetse aho barimo naka numugambi w'ugusambura sinarede kuko bwa mbere wodi nditubona igituma akwirikirana abantu bariko baraharanira amahoro baharanira bagwanira abo bose bahonyanga amategeko duhereye kuri uyu mukuru w'igihugu nyine yabanje guhonyanga ibwirwa shingiro tugatatuwa rero twebwe bamakosa aho uguhana abariko barica abantu abariko baratanga inyigisho mbi z'amacakubiri y'amoko kandi twasa n'abamaze kuva mwumurura abo nibo bari bakwiye guhanwa kandi mbe ni kucyo atakuye abandi bose bari kwiyo bitahe bararengicana hari nabo tutazi
mushikana nyangoma
abaza rekura abo banyororo mugabo naho nyine twashima rekuye abo banyororo kuko abarundi bose barapfunzwe rega abanze ahamagare urabona hariho amashirahamwe abarungwe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu basubire babumvirize hanyuma babafashe kumenya abanyororo bapfungiwe ibya politiki babaho ubusa nabo nibo benshi hanyuma rero babyumvikane ko
babarikuyemunyekandi
n'inyene bazobakingira kuko naho bupfungurwa sinzi ko bashobora kuronka naho baba muri ico gihugu uravyo nyene ibintu byifashe
tukiri kuri iyo ngingo nyene yo kufuta imitahe yari yafashwe guhagarika abantu bari mu bihugu bitandukanye namwebwe murimwo abantu ntibashaka kwibaza nimwe mutayishimye abantu ntibashaka kwibaza ko mugoye ka byagoranye mwana mukwaha atagira uko afatwa
twobishima kubira iki none uburenganzira buhabwa nari ubu dushira ku imitahe ibyo ntubona kwa kadodoberezo mbe ni kuki yafashe abo 15 kandi agasiga abandi bose sinabikubwiye mbe ni kuki ahubwo umutahe urumva umutahe utangwa n'umukuru w'abacamanza ni umukebura yohera kuri nkuru nziza nyine agahera kuri barya bafasha wiwe barya batuma abandi kwica abantu kwiwe bajya bahonyanga amategeko niwe yari guherako
tugarutse ku ngingo yafashwe yo kurekura abanyororo ekano yo gutangura ibiganiro ihuza bose muriteguriye rero muri iki gihe bakwiye kumutahe kubafata hanyuma kandi bakaba bavuze batangaje ko ibiganiro giye guhuza abarundi bose muriteguriye gutama urundi mu biganiro
biganiro ntibizobera mu Burundi ndi yakubwiye ngo bizobera mu Burundi biganiro bizobera hanze sikuvuga ngo nuko yagize ibyo naho tavyo turabona kandi no kibura n'amakungu ntibafite twose kuko hari ibihano byinshi bategereza gufatira bujya butegetsi kugira ngo bwumve neza bwemere kuza mu biganiro batitoza utunyoni badakwega amaguru naho ibiganiro byo na mbere uribuka ko umuhuza yadutumye ko ku itariki 28 ukwezi kwa Kigali mu mwaka uheze twari twitabye umuhuza n'ubu niyadutuma ko inkoko niyo ngoma tuzokwitaba
hariho umushahara nyangoma abarundi benshi batari mu migambwe eka n'abandi bari mu migambwe itavuganwe na leta bavuga ko abarundi bakwiye kwisubiza umutamana eka bakikura mu menyo y'abatwenzi bakabona ko bonyene ikibazo cy'abarundi kizotorwa hagati y'abo barundi abanyamahanga batarimwo abo mubabwira iki
abo nubabwira iki abo turasangira ijambo mu by'ukuri gihe nakunda kubivuga Frederic urabizi ibyo tutikoreye ntibarindire ngo n'umunyamabanga mukuru wa Burundi azobikora ngo nabo abaperezida batanu bazobikora
muri kumwe mvuga ko ibiganiro byo bira hanze ubwo ni bwa bwigenge bw'abarundi
baraje ahabona mugabo bwa ico novuga rero kubera ikibazo cy'u Burundi caramaze kurengera u Burundi iyo hamaze guhunga abantu barenga 300,000 bari hirya no hino mu bihugu duhandi bibe cane urumva kiba cyarenze imirambi aho rero amakungu acavyisukamwo ariko itwese twifuza yuko twashaka cane cane jewe nashaka cane igihugu cacu ibihugu vyacu vyo muri Afrika vyigenga vyigaburira bitaguma bizera inzi umugambi wose bafise babanza kubaza abanyamahanga abazungu cane cane ivyo niyo twatweza kugira ariko abategetsi dufise ubu muri ibihugu vya Afrika duhereye cane cane ngaha iwacu ntavyo bashoboye cane nico gituma bareka ibibazo vyose vyadutse bikisukwamwo n'abandi rero twebwe nyine abarundi dushoboye kwiyumvikanira tukarangiza ibibazo byacu hagati yacu nta cyoza gisumbico
twutangana na nyango mwavuze amabi n'amahano akoregwa Burundi muri iki gihe hariho ibitero vya magrenade vya amabi ko birasana bitegwa mu kabare bitegwa kuba civile basanzwe ataruhara bafite muri politique abantu batera yo ma bombe nayo magrenade mwabwirike
ibyo bintu no mu kiganiro na hakimakuru bitaje na Afrique na Rafia Mirije gosi ibyo bintu byo gutera magrenade ku bantu bariko barikura kanyota ihitiko bari muhira tacu babavuze je sinaka umuntu rumwe apfa yaba muri abo bari ku butegetsi yaba muri abo bariko baragerageza kugwanya ubwo butegetsi kugira ngo bugondotswe bwemerewe zo mu biganiro yewe sinifuza yuko hari mu Burundi abandanya apfa azira ubusa nifu gituma rero twiyamirije muri sinarede giriteka twivuye inyuma abo bose bakora ibyo abo bose abari bo bose batera magrenade hirya no hino mengo ni ndo bari kwaratera bamenye yuko ukirema muntu apfuye ntagaruka kandi nico kintu gihambaye n'iyo tunga kwizi ya mbere ribaho ukiremwa muntu
Leonard Nyangoma umukuru urunani Senared murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
urakoze nawe urakenuye
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
Nurubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Amakuru ya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda arabandanya. Hari umwana w'umunyeshuri yaraye akomeretse bikomeye harashwe n'umupolisi muri quartier Swahili iri mu gisagara cy'intara ya Ruyigi. Ababanyi b'uyu mwana ishavu riraniga bakavuga ko uwo mupolisi atari ubwa mbere arasa abanyagihugu bagasaba ko abamutwara bo musubira ko mu gipolisi nyene babandanya bamenyesha ko amatohoza ariko arakogwa kugira ngo nibasanga yarashe bidakenewe ahanwe. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Inkuru dukura muri quartier Swahili mu gisagara cha Gitega zimenyesha ko hari gihe cy'isaha 12 n'inusu aho babona umupolisi batazirashirira aje mu muduga w'ubwoko bwa Corolla Star Red azananye n'umukanishi azwi ku izina rya Shadrack bashitse ku ibarabara rya kane baciye bahagarara abari ngaho bavuga ko uwo mupolisi yaraje gufata umusuma vyavugwa ko yoba yivye imizindaro yo mu muduga wa Shadrack uwo musuma yahavuye yishikana kuri uyo mupolisi ariko bamwe mu bagenzi bo yagirizwa kwiba baciye banka kuwo yagirizwa atwagwa n'uwo mupolisi igitangaza abanyagihugu nuko uwo mupolisi yaraje ari wenyine atandi chance afise kandi mvugo yiwe yerekana ko uwo mupolisi yaje afise umugambi wo kwinkumbi uno mupfasoni yari karakurikirana uko vyagenze
umuhungu yabangaha mu rupangu baba abariwe bikeka kugira wasafe wewe rero uramuzishirira kunge na meze nkubu yo rasa abantu byo bibindi bindi wewe arabundi mu police agire abijemmo hanyuma hari umugore ngaho mama Yvette aramubwira nyakubahwa n'ukuri abantu bose ntibagwe mu mpo rero hari ho umuntu umwe bafitaniye konfi nguhamo ngo ahano hava ndagutobagura mwese mugwe mu mpo rero uwo muhungu yitwa Saido akiza kubaza yavuze yaturashe cha turahundagara turiruka Saido rero twe twibaza ngo yo bari kwa musaba ikigongo iyo afukamye zatumba hamagaye jiji ngufate tusanga ya murashe tumuzi nabi kubera si bwa mbere arasa canwe bwa kabiri iramudukurireho none umva atazomara aba
uwo musore yarashwe mu kiyungu yungu no mwitako azwi ku izina rya Yivira Nkunda batazira Saido yiga mu mwaka wa 12 ku ishuri la Meveye mu gisagara ca Gitega aho twamusanze mu bitaro bikuru by'Igitega avuga ko atarazi biriko biraba yagiye yumva yarashwe
narashitse ko yaje mbahefo y'iryo barabara yabari kwindura niho noce sanga ahantu hari akaguma ariko uwo mupolisi yagoma avuga ati jewe ndakurasa abwira undi muntu jenegereye kure gatoyi ntibonaza numva arashe abo nkumva bavuga ati ngo hari ibindi bintu ngira abo babapfa no wundi muhungu yarahinduka yarabepfo acitera ndabisha ku inkuwo acatera ndasa sinzi cece yo yarampoye cyane sinzi cece yo bandondera nkigishika yari kure nko ku metero zibiri nabo abo bantu niba ariko bishurawe bako bishura uyundi acavuga ati je ngamu giswahili narabajemo ntimuzonanira nzobakorera Mwenye ni unaje numva arashe
Ndikumana Amina ni na uwo musore yarashwe amenyesha ko ari umupfakazi na onikora atazi ni yazokura amahera yo kuri ibitaro kuko n'amahera y'ingwate yo kwinjira ibitaro arayo yaguranye agasaba ko wamurasiye umwana ari we yoriha amahera y'ibitaro
bagerageze uko bashoboye barabicyo bumfasha kugira bamuhuze kuko je nta bubasha mfite bwo kumuhuza kwa muganga hakeneye ibyangombwa hakeneye amahera ntibashaka kumubura atamahera mfite
Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega amenyesha ko amatoza ari karaba ariko kandi akavuga ko umupolisi yatinye ko yogirirwa nabi kubera gashavuka ari gafasha abanyagihugu acararasa kugira ngo acinzira hunge iyo ntwazaga mu gipolisi avuga ko amatoza ni yahera ubutungane buzoca bukurikira ariko ku ruhande rw'igipolisi amenyesha ko bafashe ingingo zijanye n'inyifato mu by'akazi kubijanye n'amahera yo kuriha ibitaro avuga ko izoba ingingo ya sentare Gitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidel Antoine Sabimana kuri iyo nkuru Na sano rihari hagati y'umugwi CVR wo kumenyesha ukuri no kunywanyisha barundi hamwe n'umugwi w'igihugu uri kuraremesha ibiganiro hagati y'abarundi CND umugwi CVR bamenyesha ko ikibatandukanya ari intumbero y'ibikorwa bajejwe hamwe n'ikiringo cyo kubikora ibi byavugiwe mu nama yahuje umugwi Sever n'abarongoye ibimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi kuri uyu wa kabiri Sever yarikisaba abamenyesha makuru ibimenyesha makuru bitandukanye ko byo kurikiranira hafi ibikorwa nyizina by'uwo mugwi buca bitangura inkuru ya Fidelite Ishatse
Iyo nama yahuje abakomiseri 11 bagize umugwi Sever hamwe n'abaserukira ibimenyesha makuru bikora mu Burundi ibya leta n'ivyigenga kandi harimo n'abaserukira mu radio yaturiwe igihe hashaka kuba iriko ry'ubutegetsi mu Burundi kwa 13 kwezi kwa 5 mwaka 2015 muri iyo nama bamwe bamenyesha makuru bayitavye baronsa kajyo kubaza no guhanahana ivyumviro nawo mu mugwi Sever kimwe mu bibazo aho mu Sever babajijwe kijanye n'isano iri hagati yabo umugwi y'igihugu Sendeyi ukabanga ko kuva hagati mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2016 umugwi y'igihugu Sendeyi watanguje ibiganiro bihuza abarundi muri ibyo biganiro kenshi abavyitaba barakunda kugaruka ku byabaye muri kahise ku Burundi bakongera gatere ivyimiro ku vyokogwa kugira ngo intwaye rusangi irabe mu gihugu abamenyesha makuru babajije ku mugwi Sendeyi utoburiko winjira mu kazi ka Sever Musenyeri Jean Louis Nahimana yishuye ko umugwi Sever wo kumenya ko ino kunywanisha abarundi ataho uhuriye n'umugwi y'igihugu jejwe ibiganiro bihuza abarundi
nibaza ko inzego zibiri umuntu atokwitiranya Sendeyi numugwi washizweho kubera izinjyane turimo kuva twinjiye mu kiringo c'amatora ariko twebwe umugwi tujejwe numugwi ujejwe gusubira gusesangura kahise kiki gihugu zoraba cane cane byabaye kuva Burundi bwikukira gushika umwaka 2008 ariko uwo mugwi na warubajije bo bajejwe kurabira hamwe biriko biraba kuva ejo bundi mu kwezi kwa kane ku mwaka uheze
Umugwi Sever washinzwe kuva mu mpera z'umwaka 2014 mu kiringo c'umwaka urenga uheze warashinzwe ku rubuga nta bintu bigaragara byerekana ko uyo mugwi urakora abawugize amesheje ko iyo misi yose iheze bariko bakwacane cyane ibikorwa bijyanye n'imyiteguro yerekeye gushira mu ngiro intumbero wahawe bongera kandi bamenyesha yuko ibikorwa nyezina uyo mugwi washinzwe bigiye gutangura n'ibyo bikorwa nyezina bigiye gutangura Mu Burundi muri kino gihe haribonekeza injyane bamwe bitiza politike abandi bakagitiza amoko hatibagiye imvugo canisha mu zimaze iminsi zishikirizwa n'abacanke bariya twabaye urongoye Sever Musenyeri Jean Louis Nahimana koko ko Sever yokorera muri kino kiyere kimeze uku nishu twahawe n'uyuko nyabuna ubariho hageze ko Sever ikora
uyu munsi biribonekeza ko gose abantu batwaye hejuru siye bacira imanza mu ibarabara mu maradiyo kuri jewe n'ikimenyetso cerekana ko ari inkurikizi yakahise nibaza ko rero tutorindira byatwenda gushika ryari umwanya n'uyu kugira ngo uko kuri kuja habona ariko kandi kudufashe kugira intambwe nshasha idufasha gusubiza hamwe kwisubiza iteka kwisubiza ubuntu n'ubupfaso n'ivyamye biranga uburundi n'abarundi
bamwe baserukiye imenyesha makuru y'ibitavyo nama bashikije amakenga janye nuko ikorwa Sever giye kurangura hakubaka kitazosanye kwirasambura kwera ko bisa no kuzura kaboze uyu ni waserukiye radio yegamiye idindi giporoti ari yo radio vyizigiro
chaque chose présente des avantages et des inconvénients
ikintu cyose kirafise ingaruka nziza cyangwa mbi haba ingaruka nziza ntangorane ikibazo mfise kijanye nuko atamakenga mufise y'ukugumiza igihugu mu kaga hakugira igihugu gitekanye nkuko biri mu ntangiro ryanyu
musenye ntaho turi Bernard Cigacurongoye umugwi wo kumenya kuri no kunywanisha barundi yamwishuye ko igihute gihiye byiza cyomeneka
igihute iyo gikuze gikimeneke gigikira ako kaboze cyakahise kadahera nicyo gituma katabura